nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa gatatu nigenekezo rya cyenda mu kakaro umwaka w'2025 usangwe ikaze bakunze mwese bahaduye inzamba gateka kawe murano makuru twabateguriye hayo nayo tukaba tugira tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyageze. Abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi CNDD-FDD mu ntara ya Burunga bari biyandikishije ku ntonde zitabaje inama y'imitumba bamenyesha ko bakuwe kuri izo ntonde hahonyanzwe amategeko batagishijwe n'inama maze basubirizwa n'abari mu mugambwe CNDD-FDD. Mu by'ubutunzi naho abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke bihereza ibinyobwa bihingurwa n'ishyirahamwe bwa Rudi bidogera abadandaza n'abajejwe intwaro ko bafise uruhara mu ishorwa ryabyo mu gihugu kibanyi cya Congo mu nyuma bikagaruka kudandazwa mu ntara ya Cibitoke ku mafaranga y'umurengera. Mu mpera z'ano makuru naho twabateguriye ikiganiro ku isoko aho tugaruka ku ngingo iherutse gufatwa na sentare z'ubumwe imanza ya Mukaza yo guhagarika urubanza yari yaciriye umumenyesha makuru Sandra Muhoza ariko kugeza uno munsi akaba agifungiwe mu ibohero rya Mpimba. Amakuru twabateguriye saya gusa mu kanya nidonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nonge ndabaha ikaze murano makuru tugira duhere mu gisata cya politike. Imyidogo ni yose kubanywanya imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi CNDD-FDD mu ntara ya Burunga. Abatari bake ngo barakuye ku ntonde z'abaje inama mitumba basubirizwa nabo mu mugambwe CNDD-FDD. Bariyamiriza iryo kumigwa riteko biri n'amategeko. Reka inkuru tuyibaze Julienne Muzinga.
Amakuru ava muri iyo ntara ya Burunga atumenyesha ko abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD bigijwe inyuma n'imigwi itunganya amatora batemerewe kwitoza. Ibyo ngo bikaba byabaye ku mitumba nka yose aho basanze amazina yabo yarakuwe ku ntonde na cyane cyane abatari muri CNDD-FDD. Amakuru aturuka mu banywanyi bamwe ba CNDD-FDD aremeza nayo ko intonde z'abitoza zateguwe n'abarongoye uwo mugambwe kandi ko abava mu yindi migambwe bategerezwa gukurwa ku ntonde hakiri kare. Ibi byatumye benshi biyamiriza intonde z'abemerewe kwitoza ziheruka gushyirwa ahabona n'imigwi itegura amakomine sesi cyane cyane mu makomine ya Nyanza na Musongati aho mbere bivugwa ko abakandida mu bwoko bw'abatutsi bose bakuwe ku ntonde. Ikindi ngo ku mitumba myinshi usanga ku rutonde bari hagati y'abantu batandatu canke indwi mu gihe amategeko ategekanya ko urutonde rw'abakandida rugizwe n'abantu batanu bagizwe n'abantu batatu n'abandi babiri basubiriza hagize uwitaba Imana canke agapfatirwa. Abanyagihugu hamwe n'abanyepolitiki bari mu migambo itavuga rumwe na leta basaba ko bamwe kubahiriza uburenganzira bwa bose gukorera ibintu mu muco no guhagarika urwango rufatiye ku migambo canke ku bwoko. Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe twarondeye abarongoye iyo ntara ya Burunga co kimera abajejwe gutunganya amatora muri iyo ntara kugira baduhe umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kubaronka.
Jene Muzinga arakenuye. Ahandi hari imyidogo mu gisata c'ubutunzi ni mu burengerazuba bw'u Burundi mu ntara ya Cibitoke aho hibonekeza ubukene bw'ibinyobwa bihingurwa n'ishyirahamwe bwa Rudi. Abanyagihugu bakavuga ko ivyo binyobwa bishorwa mu gihugu ca Congo mu nyuma bikagaruka kudandazwa mu ntara ya Cibitoke ku mafaranga y'umurengera. Basaba abajejwe intwaro muri iyo ntara hamwe n'ishyirahamwe bwa Rudi gutorera umuti ico kibazo. Reka inkuru tuyibaze Jean-Baptiste Bireha.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke bihereza ibinyobwa byambiye bihigurwa n'ishyirahamwe bwa Rudi abitumenyesha ngo ivyo binyobwa bisigaye ari umuzi w'ibuye. Ariko ngo igitangaje kandi kibabaza abo banyagihugu ngo nuko mu gihugu kibanyi cya Congo ivyo binyobwa ariyo bibarizwa mu nyuma bikagaruka kugurishwa ku biciro biri hejuru cyane mu ntara ya Cibitoke. Basaba ishyirahamwe bwa Rudi gutanga ibinyobwa bikwiye ku banyagihugu imbere y'uko bica kugurishwa hanze.
Eta kintu dusanzo kuri leta Ankerakete Nini mungu lele muburundi Nyawanda wa siti sebe Aina joko muburundi Hama dune kushoka hanze Awanda wa niku hapiwa Hako tuko pito uka tusu kene kazu Uroko sana tina waje hanze Hando wa siti atiro haya mwekongi Ndile ato wa wata chanto kuri tere wiku takashi Ndoka sivoneki
Urai makenga yose Uruganda gwaradiu nzamba Katika kawe tuwagirageje kurondera Uwujeji kwe gisata choku mishama kuru Mwishira hamwe gwarudi Kugira tangu mucho kuri chokibazu Adikoni tuwashoboye kumuru nka kuri telefone yiwe ngendanwa
Jean Baptiste Bireha arakenuye tube mu ntara ya Cibitoke tuje mu buraruko hariya mu Kirundo aho bamwe mu banyagihugu bidoga bavuga ko batagishobora gufungura amafi asanzwe arobwa mu biyaga bitandukanye byo muri iyo ntara kuko zazimbye ku rugero runini bavuga ko nyinshi zishogwa mu gisagara ca Bujumbura abanyagihugu basabaje intwaro muri iyo ntara kugica bakoze kugira ngo ivyo batunze nibihebere mu zindi ntara reka inkuru tuyibaze Pacifique Nkeshimana
nkuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu baho mu Kirundo abitumenyesha abanyagihugu bidoga bavuga ko kwihereza gafi bisigaye bigoye cyane kandi basanganye inzuzi nyinshi muri iyo ntara uretse ko zisigaye zizinze cyane ngo niyo zibonetse zica zimanukanwa mu gisagara ca Bujumbura
rasiniya ka hafi birenga bitandatu biri mu ntara ya Kirundo ariko ibyo biyaga birazamo amafi y'ubwoko bwose ubwoko bwinshi ndetse amafi no munsi ashobora kuba atunze ashobora kuba yari atunze abenegihugu bo mu ntara ya Kirundo nta mafi n'ubwo ataroba ariko ikiro bwa mbere twaba tukigura ibihumbi bitanu bitandatu ubu ikiro gisigaye kigeze ku bihumbi mirongo ibiri mirongo ine na bitanu ndetse ni kutakironka biriko tugatangaza cyane rero ukuntu amafi yose turabona hari amafi ibyo bita imamba hari ibyo bita intare hari ibyo bita inombe reka amafi y'ubwoko bwose gushyira amasaha tuzi ko tutakira mu Kirundo tutazi n'ibyo ari byo batakira abitwariye Bujumbura batakira ibihimba bishobora mu zindi ntara bisaba rero uwese tubwira icyo ashoboye kuyoraba n'ukuri akadufasha agasomera kugira ngo ibyo bintu bihagarare
abo banyagihugu bagasaba ko abategetsi b'intara bagerageza bagakora ibishoboka byose ico gifungwa ikongera kikaboneka ku masoko atandukanye yaho mu Kirundo nkuko vyamye mu minsi iheze mu ruganda rw'amakuru kwa radio Inzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka abarongo y'intara ya Kirundo kugira ngo bagire ico bashikirije kuri iyo myidogo yabo banyagihugu
Pacifique Nkeshimana arakenuye tumira mate duce tubandanye n'amakuru twabateguriye
Inzamba
Radio Inzamba agateka kawe amakuru twabateguriye arabandanya numwanya w'ikiganiro ku isoko mu kiganiro ku isoko uno munsi tugaruka ku ngingo iherezo gufatwa na sentare isubiramo imanza ya Mukaza yo guhagarika urubanza yari yaciriye umumenyesha makuru Sandra Muhoza co kimwe n'umutahe wo kumuhagarika ariko kugeza none munsi Sandra Muhoza aracapfungiwe mu ibohero rya Mpimba ku isoko tugishikizwa na Eddie Claude nini nahazo
Kwisoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Sandra Muhoza umunyesha makuru kinyamakuru La Nova aracyapfungiwe mwibohero rikuru rya Mpimba atategeko na rimwe gisunzwe inyuma yaho sentare isubiramwo imanza ya Mukaza ifutiye urubanza yari yaramuciriye Bigenda gute ngingo ya sentare ntishigwe mu ngiro fungwa ryiwe gerekana iki mu bijanye n'ubwigenge bw'ubutungane hamwe n'uburenganzira bwo kumenyesha makuru muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatatu igerekezo rya 9 mu kakaro mu mwaka wa 2025 turaza kumviriza ico abaharanira agateka ka muntu bavuga ko nishusho bafite ku bijanye n'uburenganzira bwo kumenyesha makuru mu Burundi kiganiro ku isoko mu gishikirizwa na Jewe Di Claude Nazwe kaze Nao sendari subiramo imanza ya Mukaza ya hagaritse urubanza ya yara muchirie mkumenyesha kwa tabure nganzira ibifitie mkumenyesha makuru Sandra Muhoza alachabundie mwibo herodukuru ujami imba tuibaze Danny Claire ilatukumba
Inyuma y'imbwi zirenga zitatu sentare nkuru ya Mukaza mu gisagara cya Bujumbura ifashe ingingo yo kuwa 13 ruheshi 2025 ifuta ifungwa ry'umumenyesha makuru Sandra Muhoza ikanatesha agaciro umutahe wo kumuhagarika uwo mumenyesha makuru aracyafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba iBujumbura mu kwezi kwa Kigarama 2024 Sandra Muhoza yaciriwe igihano cyo gufungwa amezi 21 harimo amezi 18 ajanye n'igihano cyo gucaha cyo gucafuza igihugu n'amezi 3 yo gucaha cyo gucafuza umuntu afatiye ku bwoko. Sandra Muhoza yakurikiranywe kubera ubutumwa yarungitse kuri telefone yiwe biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Nubutumwa bwavuga ku itangwa ry'imipanga ryoba ryariko rikogwa na Leta y'u Burundi kuva mu ntango y'imburano muri sentare y'Ingururizo. Abamuburanira barerekanye ko sentare idafise ububasha bwo kwakira urwo rubanza ifatiye aho washengejwe aba aho yafatiwe naho ibyo akurikiranwa byabereye. Mu ngingo yayo sentare y'Ingururizo yarerekanye ko ikosa ritabereye iBujumbura ahubwo ryakorewe mu ntara ya Ngozi aho umumenyesha makuru aba. Ivyo rero byasigura ko ibyaha Sandra Muhoza yagirizwa atashingiro byari bifise gutyo ko bifutswe ndetse n'umutahe wo kumuhagarika na ufutswe. Inyuma y'iyo ngingo ntiyigeze arekugwa. Umushingwamanza wiwe yari yamirije ifungwa ritisunze amategeko gushika n'aya mango. Sandra Muhoza akaba akiri mu buroko mu kurindira ingingo izofatwa n'ubutungane. Ihagarikwa ryiwe ryafashwe nk'ihonyangwa ry'ubwigenge ry'abamenyeshamakuru kubw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abamenyeshamakuru.
Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru Reporters sans frontières naryo ribandanya risaba irekugwa atagisabwe rya Sandra Muhoza. Itangazo ryo shyirahamwe ryashize ahabona ku igenekerezo rya mbere mu kakaro Sadibou Marong arongoye igisata cya Afrika yo hagati muri RSF abona ko uyu mumenyeshamakuru atarakwiye gupfungwa kandi ko atarakwiye kongera kumarayo n'iyindi minsi. Muri iryo tangazo ishyirahamwe RSF rihamagarira abategetsi b'u Burundi gushyira mu ngiro mu maguru masha ingingo ya sentare isubiramo imanza ya Mukaza. Reka n'abamenyeshamakuru b'Abarundi barababazwa n'ifungwa ridakurikije amategeko ririmo igikenye kumenyeshamakuru Sandra Muhoza. Inosa Muhozi arongoye televiziyo Renaissance asaba ko uwo mumenyeshamakuru yorekugwa atakirinze gusabwa kuko atagihugu ariko arahungabanya.
Nibyumvikana ingene mugenzi wacu Sandra Muhoza ashobora kuba akiri mu mvuto amaze indwi zitatu kandi sentare yari yamufunze urubanza yari yamuciriye yararufuse mandada yari yagize yarayifuse. Uyu muntu aterezo kuba yaravuye mu mvuto kuva kera ni kubera iki akiri mu mvuto? Nibyumvikana ntibishoboka ko umuntu aba ari mu mvuto atakintu na kimwe kimufunze ngo mu gihe sentare yitwa ko yabikoze. Abashingwamanza b'umuntu bayeretse ko yakoze amakosa ikabyemera igahanagura urubanza igahanagura umutahe uyu muntu yarakwiye guca ataha. Ntidushobora kumva rero igituma uyu muntu akiriyo mbere cyo kimwe n'abandi benshi banahejeje ibihe bari baciriwe byo gufungwa bagifunzwe mu Burundi. Ibyo bintu bitanga isura idashoboka ku gihugu ku butungane kuri leta ku mukuru w'igihugu. Nyamureka agenda uriya muntu nta mutekano nta gihugu ariko arahungabanye nta bushobozi nabifite naho yobishaka nta no kubishaka kuri muri we guhungabanya igihugu. Nibamurekure barihenze nibamurekure atahe nta kindi.
Kugumiza rero Sandra Muhoza mu ibohero inyuma y'ingingo ya sentare isubiramo imanza ya Mukaza cyerekana ingene ubutungane bw'u Burundi butigenga n'ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ubangamiwe mu gihugu. Uno munsi irekugwa ryiwe ryari ryihutirwa kugira ubutungane bwisubize umutamana hongere hubahirizwe n'intwaro rusangi mu Burundi. Nino ngaha duciye dusozerera ikiganiro ku isoko bariko mugishikirizwa na Edi Claude Nazwe nabahe isango ku munsi wa gatatu uza na ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Mwenzi Claude Nazwe arakenuye kuri ico kiganiro ku isoko duciye dusozera amakuru twariko turabashikiriza kuri no wa gatatu mwakoze mwese abayakurikiye tekashimire kandi bagenzanje bamfashije kuyegeranya uko mwayumvise ndabifurize kororanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.